راديو هجوي يا أمريكا. Radio ijwi ry'Amerika isamenyana i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda naho turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 i radio inshuti ya bose ubu ni saha 12 n'amasegonda 10 zo ku mugoroba mu Burundi no mu Rwanda niyo neza inshuti mwese dutamanye muri kumwe na Federic Munikije hagiye kwashikiriza amakuru tubateguriye turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya corona. Ikigali mu Rwanda amasoko abiri ugawe uyu munsi kwa mbere inyuma yaho byibonekereje ku bwando busha bw'umugera wa sida bwiyongeye.
Abantu nibumve ko iyi ndwara irakaze, twongere tubisire muri akaze ho kujya umuntu ujya impaka kubukana bw'indwara.
Uyo ni Dr. Daniel Ngamije umushikiranganji u Rwanda ajejwe amagara y'abantu. Inkuru kimwe n'inkuru y'abantu bahitanywe n'inzara barimo abana 8 n'abatamakazi 4 mu ntango zo kwezi k'8 muri site ya Mubone mu Burundi hamwe n'inkuru y'ubwicanyi mu gihugu cya Somalia turazigara koko mu kanya kari imbere. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire mu gihugu cya Somalia aho abantu bashika 22 baguye mu bitero umurwi w'intagondwa Al-Shabab wakoze mu bice bitandukanye bya Somalia mu kiringo c'amasaha 24. Inkuru dusomerwa na Diane Ninahazwe.
Kimwe muri ivyo bitero cagabwe ku murango no wa mbere mu gisagara citwa Beled Hawo giherereye ku rube Somalia ihana na Kenya. Abategetsi babwiye igisata ca Somali kw'ijwi rya Amerika ko n'imiburiburi abantu batandatu ari bo bakiguyemwo, abagera kuri 8 bagikomerekeramwo. Ni igitero cagabwe mu nzu y'uburiro, abo cahitanye bose nabo bakaba bari baje kwivuna umusase. Hambavu y'ico gitero, Al-Shabab igamvye ko ikindi yagavye ku kirindiro c'abasirikare kirahitwa Golf Gudud cahitanye 4. Abategetsi b'akarere kabereye mu ico gitero bakaba bavuze ko ituze ryagarutse. Ivyo bitero bibiri vyo kuri no wa mbere bije bikurikira ikindi cagabwe ejo kwa Mungu kw'ihoteli iri ku mugwa mukuru Mogadishu. Ni gitero cahitanye abagera kuri 17 gikomeretsa 42. Abajeje umutekano w'akarere cabereyemwo bakaba bemeje ko 4 bakigavye bishwe. Ishamwe mpuzamakungu ONU, umuryango umwe bwa Buraya, ibihugu bitandukanye birimo Turukiya bikaba vyateye ivyatsi abagavye ico gitero.
Muri leta z'umwe z'Amerika naho inama kaminuza y'umugambi wa demokrate iratangura uyu munsi izorangira kuwa 4 ishikirije ku mugaragaro Joe Biden nk'umukandida azohagararira umugambwe mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo mu kwezi kwa 11. Ni inkuru tugiye gushikirizwa na Thomas Kamilinde.
Ubusanzwe inama kaminuza y'ishyaka yakoranyaga imbaga y'abantu ibihumbi n'ibihumbi, iyi y'uyu mwaka yo iraba ku buryo budasanzwe bw'ikoranabuhanga ry'amashusho kubera icyorezo cya virusi ya corona. Yihaye insanganyamatsiko ku bwiyunge. Mu itangazo yashyize ahagaragara iravuga ngo nk'uko twagiye tubibona mu mateka y'igihugu cyacu, iyo dushyize hamwe nta kitunanira, harimo n'ibibazo by'ingutu bitwugarije muri iki gihe. Mu bagomba gufata ijambo harimo Michelle na Barack Obama, perezida wa 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 2009 kugera mu 2017. Icyo gihe cyose Joe Biden yari vice perezida we. Barimo kandi Hillary na Bill Clinton, perezida wa 42 wa Amerika kuva mu 1993 kugera mu 2001. Senateri Bernie Sanders wiyamamaje mu matora y'amajonjora y'abademokrate uyu mwaka no mu 2016. Nancy Pelosi uyobora umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko y'Amerika, na senateur Chuck Schumer ukuriye abademokrate mu mutwe wa Sena y'igihugu. Gahunda irateganya kandi umunyapolitiki John Kasich wo mu ishyaka ry'abarepublikani wabaye guverineri wa leta ya Ohio mu majyaruguru y'uburasirazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yigeze kandi kuba kandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'amajonjora yo mu ishyaka ryabo, ariko ntiyabona amahirwe. Nk'uko inama kaminuza y'abademokrate ibisobanura mu itangazo ryayo, Kasich arateganya kuvuga impamvu ashyigikiye Joe Biden aho gushyigikira kandida w'abarepublikani Donald Trump. Senateri Kamala Harris azavuga ijambo kuwa gatatu yemera kumugaragaro kwiyamamaza hamwe na Joe Biden ku mwanya wa vice president. Inama kaminuza y'abademokrate izasozwa kuwa kane n'ijambo rya Joe Biden na uzemera kumugaragaro guhagararira ishyaka ry'abademokrate ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu kwa 11. Abarepublikani nabo bazakoresha inama kaminuza yabo mu cyumweru gitaha.
Mu gihugu cya Afghanistan naho amakuru irekurwa ry'imbohe z'abatalibane ntavugwa cyo kimwe inkuru twateguriye na Diane Ninahazwe.
Ibiro by'umukuru w'igihugu muri Afghanistan byatangaje ko ibiganiro by'amahoro hagati y'ubutegetsi n'abatalibani bishobora kudindizwa n'ibihugu bitariko byakira neza irekurwa ry'abanyororo b'abatalibani. Ubufaransa na Australia biza imbere mu bidashigikiye umugambi wo kurekura izo mfungwa. Ufaransa buvuga ko mu barekuwe harimo abishe umunyagihugu wabwo yakorera ONU muri Afghanistani mu mwaka w'2003 n'abandi bagirizwa kuba barishe abasirikare babwo batanu mu 2012. Ku ruhande rwa Australia, umushikirangaje ajeje imigenderanire n'ayandi makungu yemeje ko mu banyorora 400 barekuwe mu ndwi iheze harimo abagirizwa kuba barishe abasirikare batatu b'igihugu ciwe. Mu gihe ibyo bihugu byose byamirije irekurwa ryabo banyororo vyita intagondwa, bivuga ko irekurwa ryabo rishobora kubangamira umutekano w'isi no gusasira indava ukudahana, abategetsi muri Afghanistan bahumurije bavuga ko biteguriye kuvugana n'abafisa makenga kugira ngo haboneke umuti. Mu ndwi iheze tuributsa ko abatalibani bari batangaje ko ibiganiro by'amahoro bishobora gutangura muri ino ndwi. Mu batalibani 400 barekuwe mu ndwi iheze harimo abo ubutungane bwari bwaramaze kwagiriza ivyaha bikomeye birimo ivyiterabwoba. Irekurwa ryabo ryari mu byo uruhande rw'abatalibani rwasavye mu masezerano y'ibanze yari yahagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urabanza ajya kumeza radio nk'ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere tuyatanguriye mu Burundi, aho abana 8 n'abatamakazi 4 bamaze kwitaba Imana kuva mu ntango zo ku kwezi k'8 muri site ya Mubone bitewe n'inzara. Iyo site iri muri zone ya Buterere, komine Ntangwa, muraruko bwa Bujumbura. Abajejwe intwaro bavuga ko atabushobozi bafise bwo gutabara abo banyagihugu. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza, umenshi amakuru w'ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Ntabwo bisanzwe nka jewe mperuka guhamba umwana, kandi uwo mwana yapfuye kubw'inzara, kubw'ataronka ibyagaburirwa bikwiye, kubw'ataronka n'uburyamo bwiza. Niyo cyatumye umwana wanjye ahwera.
Uwo ni Ntamarero Estera, umukenyezi yabuze umwana ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, yemeza ko yahekuwe n'inzara.
Ntabwo bisanzwe nka jewe mperuka guhamba umwana, kandi uwo mwana yapfuye kubw'inzara, kubw'ataronka ibyagaburirwa bikwiye, kubw'ataronka n'uburyamo bwiza. Niyo cyatumye umwana wanjye ahwera, kuko umwana yaragwaye mbura iyo njya kumuvuza, mbura amahera kumuvuza ko mbura n'icyo ndamugaburira agwaye. Umwana cyarahwera uko n'ukuri kutagabanije, ahubwo Leta nigira ikidufashije dukura ahantu tugende. Iyo twaje tuva hama badutekere dutahe, ahubwo Leta nigira ikidufashije tugaburire, duhe ibyo kurya bidukwiriye itugaburire, kandi ngize yatuvuriza n'abana bacu. Jewe mfise abana batatu, yaragiye n'uwa gatatu.
Eka n'abavyeyi bandi bavuga ko imibereho mibi barimwo ituma abantu baginagurika, nabo nyene ubwabo hejuru y'inzara izura inzara, bagwaye indwara zirimwo izo kurukoba kubera kuryama habi.
Mfite ibibazo vyinshi ndakarenganye ko ngaha mu mahema se yafatiye ngaha nyene, vyavuye kuba turyama mu bantu benshi bucapfu n'ibyo bihere n'izo mbaragose. Eka nagiye kwa muganga ndiko ndafata ibinini n'isabune nayo koga, mfite agafuka kenye nabwo mfite intuzenya, ico nabukoza nyagofu. Mbese kugenda guhiga higa abe nk'umugenzi agasubara akagira isakoshi.
Nagwaye indwara nyinshi cyane kubera inzara atatu tugira dufungura, amaguru yarambyimbiyeko, abana birirwa baracikana batagira utwo bafungura. Nabyo ni hamwe agasisi ka kera kaguma kisendege n'ahandi honorarembye. Soma yose kuri sijara mjimbanye singiri cyo fungura singiri cyo cyarugo atwishwe n'inzara ababyeyi turago. Yo mfise abana batanu ndabaye kinyene kwa rukwirwa barayerera bayerera mu gahinga barawo akumbati batisha kumwa n'agasimba kakajuma batora mu bijumu jumu. Kuva mu kwezi kwa kabiri twabanje kujumuriya, hama rero batuzana ngaha. Kuva icyo gihe nta kintu turaronga, twicaye ngaha mukadufasha mukaraba yuko mwotugamurira mukandi mukadukura ngaha tukava ngaha turago abana birirwa barafaho byo nk'indagara
Yuniye mani yakize umukuru w'akazi yamubona remeza bivugwa na bakambitse muri site ya hatwara
nivyo ababene gihugu babayeho nabi kuko kuva baza ngaha baheruka gufashishwa na Croix Rouge abandi bigeze kuza kubafasha byari ibiro by'umukuru w'igihugu ariko ico gihe haraheze amezi arenga ane atafashanyo baronse abo bene gihugu rero bugarijwe n'ibibazo byinshi by'ingwara koko barapfa na cane cane abana aho abo bana bagwara bafatwa n'ingwara ya gasama kubera abo bene gihugu bafite na mikoromaki bituma bapfa kuko bitaborohera kuja kwa muganga
abo bafumukuru wa site yamubonye yaramaze kubaharura mose nyabende
kuberekeye abana mu kwezi k'umunani muze gufa abana bashika umunani kuba tamakazi bane ivagene uzabumeze nabi ngaha mu nkambi kugihe kirekire atabantu babashikako kubingorane bafise ngaha niyo mpamvu izo ngwara zituma ziba ndende turuka kuwo bajyama hantu habi n'inzara baba bafise ahantu bakoraniwe nta kintu baronka gituma babaho neza
bwana mana yakiza afite ibintu bibiri nyamukuru asaba mukurira gukora ukuronse imfunguro rwa abanyagihugu hamwe no kubavuza anise niba tukegera cyo mukuru w'umugwi w'igihugu wo gukinga no gutabarana mu gihe cy'ibiza n'isi basigura kwa abantu bataronse ubufasha kubera biyongereyemo batari banaho nikora
abantu bari kubagwa mu mporero kubera yuko ko ababandi bagifise utuguvu baguma bariko baranana tubabwira tuti ni mutwereke abantu bavuye ku buterere basamburiwe amazu kuko twabajanyeyo tuzi yuko cha tubaharura neza tubatondeke tubandike muri uwo mwanya haca hazamwe abandi nababandi twari twahaye amazu amahera y'ugupanga baciye babirenga ko twayabahaye baca barazo no munsi bose bari kumubone abo batama barya abana baragwaye barakeneye imiti barashonje mugabo biragoye cyane kubaramira mu gihe abo babana nabo bakiriko barazana inzitizi zituma tutamenya neza babandi baje biyongeramwo abo tubasaba ko bosubira iyo baje bava bakabaho uko babaho bajya abantu bo kumubone batarajanwayo
niba rutahanura abantu kutama biteze gufashwa mu bihe byose abantu bakiriwe mu site yamubone baharugwa amajana indwi bamunze imyuzura y'amazi yateye mu kwezi kwa 12 umwaka uheze icyo inzuzi n'imifurege mikuru mikuru yo mu mazone ya Kinama na Buterere mu buraruko bwa Bujumbura birenga inkombe bisenyu amazu bitwara n'imirima eroje buri kaneza ijuru rya Amerika
mu Rwanda naho abakorera mu masoko abiri yo mu gisagara ca Kigali yafunzwe uyu munsi kwa mbere inyuma yaho bigaragariye ku bwando bw'umugera wa corona ubandanya kwiyongera bavuga ko batangajwe n'iyo ngingo bakongera bakavuga ko irateye amakenga inkuru dushikirizwa na Asumita Kaboyi umumenyesha makuru w'ijwi y'Amerika i Kigali
Icyemezo cyo gufunga amasoko abiri akorera mu mujyi wa Kigali irya Nyarugenge n'iryo kwa Mutangana rikorera Nyabugogo cyafashwe hashingiwe ku bwiyongere bw'ubwandu bushya bwa virusi ya corona bumaze iminsi bugaragara muri Kigali kuri iki cyumweru Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije yatangaje ko mu minsi ibiri gusa abantu 153 bamaze kwandura COVID-19 bakaba biganjemo abakuye mu isoko rya kijyambere rya Nyarugenge iryo kwa Mutangana no muri ministeri zitandukanye basanganywe iyi virusi ubwo bwiyongere bwatumye umujyi wa Kigali usohora itangazo ryihutirwa mu ijoro ryo kuri iki cyumweru rihagarika mu gihe cy'iminsi irindwi aya masoko yombi ndetse n'amaduka ari mu nkengero zayo abasanzwe bakorera muri ayo masoko bimvikanisha ko batunguwe
aya ndiye dusunguye barivuze ko atazi ko kijwa
twaje mu kazi bisanzwe batumije imari
ntago nari ngiye nazo ndetse nzi ko ngiye ku kazi bisanzwe izo mfanga ikemezo bafashe no kwiga
kumwihariko abacuruzi ibiribwa byangirika vuba nk'imbuto n'imboga basaba ubuyobozi kubafasha bakabasha kwinjira mu isoko bagasohora ibicuruzwa byabo
turifuza ko bagomba gukingura tugafata ibyacu tukabikuramo by'imboga tukabiha n'abana bacu bakabirya n'ese ubwo ngubwo nibigende bikaboreramo ntago wamenya gahunda y'igihe bazakingurira ubusa ubwo urumva ibyo ngibyo ari ibintu aya ntago ari byo rwose mutuvugane ngo duciye hepfo ngo muzamuke ruguru rwose ubwo urumva ibyo ngibyo bitanze
ni nabyo byifuzo wasanganaga abari baje guhaha batazi neza ko aya masoko yombi yafunzwe uyu muturage yasabaga ubuyobozi ko bwabafungurira bakabona icyo bagaburira abana
ahanini ahantu ko dufite ikibazo gikomeye nuko rya soko ari impuzamahanga niho abantu bose duhurira ingero zose niho tuza guhahira kumvaga yuko nubone nkuko nkubaje kwica kibazo akavuga ati abantu tuzafunga uyu munsi ariko none kugeza amagenga ikibazo dufite ni ikibazo cyo kurya. Ubuso ni ntanda abwira madame cyangwa sinabwira umwana ati mvuye ku kazi ariko bafunze nta kintu kimwe mfite mu rugo. Numvaga yuko bakatuduhore bakaduha n'umunsi umwe tugafata ibyo kurya.
Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali busobanura ko abacuruzi ibiribwa byangirika vuba bashakira ubundi buryo bakwifashisha mu gihe abacuruzi bidapfa vuba baba babihanganye. Bwana Rubingisa Pidanse uyobora umujyi wa Kigali.
Hashyizweho andi masoko atatu hirya no hino bashobora kubicururiza ababizanaga akaba ari naho babasanga, ariko mu nyubako na hariya hegeranye hakaba haretse. Ibindi bwoko bwa kabiri burimo ni ibyo twita ibinyampeke, ni ibishyimbo na ni sukari ni miceri. Ibyo iminsi itanu turumva ko nta kibazo byabyagize mu gihe barimo gusukura no gupima abashobora kuba bagize bahuye n'abarwayi.
Hakurikijwe imibare itangwa n'abayobozi b'iri soko rya kijyambere ryubatse mu murenge wa Nyarugenge akarere ka Nyarugenge, bagaragaza ko abantu basaga 1,000 aribo bakorera muri iri soko, rikaba risurwa n'abagera ku 10,000 buri munsi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikaba itangaza ko hagiye gushakishwa andi masoko yasimbura yafunzwe, hakaba hatekerezwa ibyashyirwa ku giti cy'inyoni mu marembo ya Kigali ku baturuka mu ntara y'Amajyepfo ndetse no mu majyaruguru y'igihugu. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zigaragaza ko isesengura bakoze ryerekana ko harimo gutezuka mu gukurikiza amabwiriza yo kwirinda virusi ya corona, cyane cyane mu bakorera mu masoko ndetse n'abahahiramo. Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije yumvikanisha ko hari abantu bamwe bumva ko indwara itica.
Hari abo wumva basa naho batemeranya natwe ku mabwiriza tubabwira tuti iyi ndwara twongeye kwibutsa ko yica. Ni nk'aho hari abatemera ubukana bw'indwara, kandi mu cyumweru gishize mwarabyumvise twagize ibyago byo gupfusha abantu babiri barimo n'umuntu ufite imyaka munsi ya 40. Abantu bakunda kuvuga ngo akunda kugaragara bapfa bari mu myaka ya 70, ariko sibwo bwa mbere tugize n'umuntu upfa ufite imyaka 37, hari n'undi ugeze gupfa mu minsi yashize hafi imyaka 30. No mu bindi bihugu niba tutari twanabagira se nangwa ngo tubagire kugira ngo abantu bumve ko ikibazo gikaze, ariko mu bindi bihugu nta utazi ko indwara iri kwica n'abantu batoya. Abantu nibumve ko iyi ndwara irakaze, twongere tubisiremo irakaze ho kujya umuntu ujya impaka ku bukana bw'indwara.
Meya w'umujyi wa Kigali avuga ko abakoreraga muri aya masoko bose bagiye gupimwa ndetse bikazakorerwa no mu yandi masoko yo mu mujyi wa Kigali yubatse mu tundi turere. Kuva umurwayi wa mbere wa COVID-19 yagaragara mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, inzego z'ubuzima zemeza ko hamaze kuboneka abantu 2,253 banduye mu bipimo 1,334 na 1,074 byafashwe, mu gihe 1,648 bayikize nabo 1,097 bakaba bakirwa umunani bitavye Imana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kamara bandanya komeza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu Burundi hari urunani rw'abize amashuri asanzwe kenshi iharirwa n'abagabo. Association des femmes ingénieurs au Burundi warushinze rero Jeannette Gracienne Kaneza yaganiye na Venuste Nshimirimana umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika.
Jeannette Gracienne Kaneza ndabasuhuza murakaza neza ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Nagira ngo tubwire muri make igitekerezo cyo gushinga urwo runani cyaje gite.
Caje mu gihe jewe nariko ndaheza ishure ngeze kurondera icyo twita stage academique, tukarondera mu masosiyete bakatubwira yuko tudashobora kuronka stage mu gihe uri umukobwa, ko bategereza kuronderera icyo twakwita nka securite kugira ngo mujana kuri terrain ntibakugirire nabi. Tukaca niyumvira ati kubera iki batadufata nk'abandi abo twiganya abahungu kuko ibiyumvira ko batugirira nabi. Duca tubwira ubwo runani mu kugira ngo duterane ingufu intege kugira ngo dushobore kumva yuko natwe dushoboye kuba nk'umuhungu, dushoboye gukora ibyo nabo bakora, tukava mu iyo position de faiblesse badushiramo kugira ngo kubera ku ishuri turigana ari na usanga munganya amanota cyangwa ukamurusha mugabo hagezi ku kazi ugasanga bagushira hasi cyane rwose.
None kugira ngo abumva Ijwi rya Amerika babisobanukirwe neza, iyo mirimo yitirwa kenshi abagabo namwe mwumva mukora kubera ko mwayize namwe ni iyihe, yisobanure.
Iyo n'abantu usanga kenshi tuba twize ibintu bya génie civile, électricité, électromécanique na informatique. Iyo ugiye muri programmation kenshi abakobwa ntibemera yuko bajya mwiyo sector cyangwa abibabiga statistique ugasanga ari étude iri iteye imbere cyane ntibayikunze kuyiha abakobwa ariko mengo ni by'abahungu ucusanga niyo turonsa kazi twama turi hasi badushira ntituheza ngo turonke amaposti nka y'abahungu ugasanga hari naho wembwa amahera make cyane ukora cyo kimeni by'umuhungu akora rero tugaca tubona umengo harageze yuko natwe tukora icyo dushoboye tukiyafirima natwe kuko hari usanga natwe iyo position de faiblesse tuyishiramo.
None Kaneza, reka dufate urugero rwawe tubwire ibyo wize n'ukuntu wagiye ugira ibibazo ukugera ubwo ubona akazi wifuzaga.
Je ni de génie civil option géotechnique infrastructure ahantu nagize ikibazo naho nariko ndaronka ndondera stage naheze je mu ndayironke neza unye je nta kibazo nagize personnellement kuko naronse akazi nifuza icyo ngerageza ahubwo cyo ntuma no gutera intego abandi kugira ngo bumve ko bashobora kwiga icyo bashaka hanyuma nabo bagashobora kugishyiramo ingufu iyo bari ku kazi bakumva yuko babishoboye ibyo abahungu gusa natwe ahubwo ko dukeneye la complementarité mu kazi.
Ariko se ko mu bindi bihugu nibyo muturanye abagore ba burira inzu bakubaka bakubaka amateme bagakata ibyondo bagakata imihanda bagakora amashanyarazi ngo ayivuga kubera iki mwebwe icyo kibazo gihari haba mu Burayi cyangwa muri Amerika abagore nta kibazo bagira cyo kujya hanze ngo bakore imirimo y'abagabo
twebwe mu Burundi hariyo n'umugani baca bavuga ngo umugore yuriye inzu ikiva ikintu baracyagikorera ko cyane gose bakabone ko umugore si wo kubaka no kuja guteka no kuja gukora muri akaba sekretere akaba ikintu gito cyane apana kinini mugabo bariho aba ariko baratera imbere ariko ubu mu iki gihe mugabo si byinshi cyane nkibi twebwe tuba turimo ari naho usanga bakwemera kubera ikintu koze ki ariko gitumye bakwemera ntibakwemera kubera ugategereza kukwemera kuri umu ingenieur.
None se muri urwo runani rwanyu ni ibihe bikorwa mumaze kugeraho mu rwego rwo gukangurira ntabwo mugomba gukangurira abarugize kubera ko ahubwo mugomba gukangura abari hanze kugira ngo bumve yuko mugomba kubona imyanya mukwiye ni ibihe bikorwa mwakoze yenda mujya ku nzego za leta kugira ngo muzibwire ko abo bagore nabo bagomba kubona akazi nk'abandi.
Twebwe tugere dukwize umwaka turacyari ko turandika amaproje tugerageza hariho nka proje twari dufite y'aba Edmason tukagerageza kugira ngo bave uko kuntu bamara aba Edmason kuko bo ntibatera imbere bashobore kuba aba Mason hama baba chef de chantier. Iyo onyamutwaragire turamaze kuvugana ubu turi ko turaja en contact n'abantu nka ministère de l'éducation université y'u Burundi kugira dushobore kugira conférence twese tuganire turabe ukuntu ibintu byoja mu buryo byoja mu nzira y'ukuri.
None abo bagore mushaka kugira ba chef de chantier murashaka gukora ibara mu Burundi ni baramukaburiye inzu izo nzu zikava muzabigera mute none?
Oya hariho hariho n'ubururero butari buke dufise bw'abagore usanga barateye imbere ariko nibake bakubwiye ukuntu baba barateye imbere usanga ari mu buryo buba bugoye baba bagutuma usanga nko kwishantiye kugira uwige ubu mu maso ubu mugore bagusaba ibintu byinshi ugacusanga hari naho benshi baba bagusabye mujyama na ba chef de chantier iki ariko hariho umwe yashoboye kubirengera ibyo byose ntiyabikora ntiyakora ibyo ariko aramusaba ariko ariga kubera abandi bantu arigara mu maso ubu n'umuntu akomeye cyane tuzi yubaka inzu usanga tu ari amashantiye aba akomeye ngaha mu gihugu.
Ndokuvuga yuko mumaze kugera ku bikorwa bigaragara mu rwego rwo guteza imbere umupfasoni mu kwigira rwiyemezamirimo.
Ego turiko turageza turiko turagerageza ariko turacari hasi cyane mugabo avec le temps tuzogerageza turavyizeye no mu iki gihe nyine twari twagerageje kwifadikanya n'ubundi runani kugira dutegure Journée mondiale de la femme ingénieure bikiri ko turiko turacagerageza muri le sens byojamwo hariho n'abadufashe mu mugongo barahari Ego.
Abo nk'abo babafashe mu mugongo ni bande kubera ko bakwiye kumenyekana bo nabantu ba batera gateka keza.
Yariyo ambassade ya France na BBN, Sogea Satom. Abo nibo maze kumenyekana hariyo n'indi association turiko turagerageza uko tushobora kugirana partenariat. Nibiraja mungi ya liku wiliko wila za viki luton ya vale.
Nune, abadamu mu abo bapfasoni ni mkura na nabo na bapfasoni wali mu gisagara cha Bujumbura gusa cyangwa se mugira na ruguru mu yindi mitumba.
Wetu, hali hawa libu Bujumbura, hali hawa wakorera ruguru na nitu uwo turi kumwe wese abari ruguru abari Bujumbura nta kibazo ahubwo bitubera byiziyo tubaye mu gihugu hose tuzogerageza tugira ama antenne turabishobora kugira ngo umuntu wese hari agire icakoze mu gihugu cyose twese ariko tubi a travers nous ego
none iyo urebye ukuntu umugore afatwa mu Burundi cyangwa se afatwaga mu Burundi kagereranya n'uko ntafatwa ubu ngubu usanga ari iki kintu kibuza abarundi kumva ibintu kimwe kugira ngo umugore nawe atere imbere nk'abandi banyagihugu bose
jewe novuga n'ukuntu ni mibereho y'abarundi ko abarundi baba babayeho ntibamenyereye n'umuntu yamenyereye kuba muhira umuntu yamenye gukora ibintu byoroshe ntiyamenyereye kurondera n'umugabo aja kurondera jewe nibadiga ikwiriye yuko ari uko bo twokumva yuko le monde change uyu mugabo ntagishobora gutunga umuryango wenyine agafatanya n'umugore agasohoka agakora ibyo byitwa ko byagenewe mugabo mu gihe kiharimo amahera mu gihe abishobora hanyuma nibaza yuko Burundi turiko bariko baragerageza ku umugore nawe kumuha gaciro abereye gukora ico ashoboye.
Kubera ko yumvise mu majambo y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akunda kuvuga yuko igihugu kizashingira iterambere ryacyo ku bapfasoni ko abapfasoni ariyo bagombwa guterwa agateka kambere none bishoboka gute ko umukuru w'igihugu yabivuga ariko ntibishyirwe mu ngiro
birashigwa mu ngiro nka twebwe nk'ubu aba engineer turafite natwe ingorane irahari yego yuko batatwakira mu masosiyete ariko natwe ntitwiyemera uko byari bikwiye niturondere uko byari bikwiye nk'abagabo abagabo barashobora nk'ubu uri kuri chantier ukagira erreur n'ibisanzwe yuko dikosa naho uko dikose ushobora gukwikosora abagore natwe turatinya kiboca abantu nga kuko ndi umugore deja nubwo bwoba dusse laisser faire
none se ubwo runani rwanyu rukora iki kugira ngo nubwo bwoba mu bwivanemo kubera ko mu gihe wiyemeje kwiga amasomo ugahabwa impamyabushobozi ni ukuvuga yuko ubu bufite ko kuba witeguye kujya ku isoko ry'umurimo ugakora kandi ukagaragaza ubushobozi none se kuki mwitinya
unye turiko tugerageza gukorana n'abagore bari aba engineer bamaze kurunka akazi kugira ngo tukashobora no kuza turigishanya twebwe nyene tukabandanya turondera hanyuma mu kazi kugira yumve yuko kora icyo utegerezwa gukora ribikosa ritabikosa kora STF kugira ngo uteze imbere icyo uri kurakora ureke kuraba abandira bewe icyo ushobora gukora ni kugira tubaho nkuhaje biyemere mu kazi baba ariko barakora bagire donc vexere bagire excellence mu byo bakora batarondera kwikompara n'abagabo mwibitswe bwe dukuru usanga binagoye usanga utegerezwa kubaza abaze sans peur abaze abonye adashoboye gukora wenyine arondere la complementarité ailleurs de son côté
je te bose mu kodi radio ijwi ry'Amerika iganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza.